Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni yedirwe mbasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi biza ku isonga ry'ibitera abantu guta ingo zabo.
Ebola baramaze kwitegura aha mbere barasabye yuko iyo mwiteguro boca bawerekana ahubwo akerekana ibindi bihugu batagashe kuyo ntambwe kubogira icyo bafashije.
Uwo ni Antoine Ntemako, uyobora komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya ibiza mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru n'indi irimo umunyarwanda Vincent Murekezi wabaga mu gihugu cya Malawi woherejwe mu Rwanda, turegerekaho mu kanya gato. Umunyarwanda Vincent Murekezi wabaga mu gihugu cya Malawi yoherejwe mu Rwanda kuharangiriza ibihano yakatiwe n'inkiko. Bibaye nyuma y'igihe gito u Rwanda rugiranye amasezerano na Malawi yo kujya bahererekanya abafungwa. Murekezi yari asanzwe anakurikiranyweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda icyaha cya genocide. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali.
Urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda rwahamije ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere rwakiriye Bwana Murekezi Vincent woherejwe n'igihugu cya Malawi kuza kurangiza ibihano yakatiwe n'icyo gihugu ahamijwe ibyaha bya ruswa. Byari bimenyerewe ko abakekwaho ibyaha bajyaga bazanwa mu Rwanda bavanywe hanze, bajyaga bakirwa ku kibuga cy'indege na polisi ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Kuri Murekezi we byabaye bitamenyerewe kuko yakiriwe n'abacungagereza. Uvugizi w'urwego rw'amagereza mu Rwanda Bwana Sengabo Hilary yasobanurira Ijwi rya Amerika impamvu y'izo mpinduka.
Uko bimeze rero nuko urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwagiranye amasezerano n'urwego rw'amagereza muri Malawi yo guhererekanya imfungwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ari umunyamalawi waba ufungiye mu Rwanda twamubaha akarangiriza igihano iwabo, kimwe n'uko nabo hari umunyarwanda waba afungiye muri gereza zo muri Malawi yazanwa akarangiriza ibihano bye mu gihugu. Impamvu bibaho ni uko abagororwa cyangwa imfungwa baba bifuza kurangiriza ibihano hafi y'imiryango yabo ntibibahungabanye, kuko n'abandi banyamahanga baba bafungiye hano cyangwa se no mu bindi bihugu akenshi baba bifuza gufungirwa hafi y'imiryango yabo mu gihugu cyabo. Rero akatiwe imyaka 4 ku cyaha cya ruswa muri Malawi, hanyuma yaramaze gukora imyaka 2 kuko yafashwe 2016.
Murekezi Vincent arasanzwe ashakishwa n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bya genocide. Uvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha Nkusi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko bari baratanze impapuro zisaba itabwa muri yombi rya Vincent Murekezi bamukurikiranyweho ibyaha bya genocide. Vincent Murekezi yahamijwe n'urukiko gacaca rwo mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye icyaha cya genocide rumukatira igifungo cya burundu adahari. Ubushinjacyaha buvuga ko bwari busanzwe bukurikiranyeho Murekezi Vincent ibyaha bya genocide, ibyaha byo kwica no kurimbura nk'ibyaha byibasiye inyoko muntu, hari n'ubufatanyacyaha mu gukora genocide no gucura umugambi wa genocide. Ubushinjacyaha bukeka ko Murekezi ibyaha yabikoreye mu cyahoze ari prefecture ya Butare Ingoma, cyane muri sekiteri ya Tumba. Urwego rw'amagereza rwo rutangaza ko Murekezi Vincent rumufungiye muri gereza ya Mageragere Nyarugenge aho azarangiriza igihano cye cy'imyaka 2 yarasigaje. Bwana Sengabo Hilary asobanura ko kugeza ubu urwego avugira nta kindi rushinzwe usibye gufasha Murekezi kurangiza igihano cye, ariko yongeraho ko abaye afite ibindi akurikiranyweho bitamubuza ko nabyo abibazwa nubwo yabafunze.
Umugororwa yafunzwe ashobora kuburana n'ibindi byaha byo aribyo byose. Ushobora kuba ufungiwe iki ngiki ariko ukaburana n'ibindi. Wafungiwe iki ngiki ntibyamubuza yuko aburana n'ibindi yaba ari ibyo arega cyangwa bamurega.
Nubwo Murekezi aje gufungirwa mu Rwanda yoherejwe n'igihugu cyo hanze, urwego rw'amagereza ruravuga ko Murekezi azafatwa nk'abandi bagororwa bose kuko nta masezerano y'umwihariko agenwa kuzanwa. Murekezi wari warakatiwe n'urukiko gacaca adahari, itegeko rivuga ko umuntu wakatiwe n'inkiko gacaca adahari yemerewe gusubirishamo urubanza rwe mu gihe yaba agarutse mu gihugu. Murekezi yaramaze imyaka 19 mu gihugu cya Malawi, mu gihe bivugwa ko yaramaze imyaka 24 ataba mu Rwanda.
Ibice mirongo irindwi na birindwi ku ijana by'Abarundi bataye ingo zabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani biturutse ku biza byatewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ibyo byavuzwe na Gary Connell, umuhuzabikorwa w'amashyirahamwe y'umuryango w'abibumbye akorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Gariko niye umuza bikogwa wishiramu muza makungoni mu Burundi yemeza kwa tagihugu na kimwe cyo mu mujyango wa Afrika yo hagati CAC kidashikirwa nibiza buri mwaka bigatuma kenegwa imfashanyo zihutirwa ku banyagihugu bivyo bihugu nko mu gihugu ca Republika Centrafricaine yemeza ko umuntu umwe kuri bane yataye ugwiwe kubera intambara kandi ko abanyagihugu bangana n'ibice 63% kwijana bakeneye imfashanyo zihutirwa no gukingirwa ahandi yemeza ko bakeneye imfashanyo zihuta ni mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahavuga ko mu mwaka wa 2019 abantu bangana n'imiliyoni 13 aribo bakeneye imfashanyo no gukingirwa mu gihe abarenga imiliyoni 7 badafungura imfungurwa zikwiye kiretse intambara ko niyo yemeza ko ibiza bituma abantu batizabo muri ako karere ku buryo bakenera imfashanyo zihuta.
La sous-région est fortement exposée à des aléas naturels aggravés par le dérèglement climatique.
Ako karere kama kahuye n'ibiza ibinyugwa n'indagurika ry'ibihe nk'imyuzurira ubugaragwa n'ibindi byinshi bigira ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Imwe mu ngaruka y'ibyo bishika ni ukutaronka ibifungurwa bikwiye mu buraruko bw'igihugu cya Kameruni. Imyuzurira n'ubugaragwa byarononye isi ndimwa ku buryo abantu bangana n'imiliyoni 2.5 bakeneye gufashwa. Eka no mu gihugu cy'u Burundi uyaserukira ONU yemeza ko hibonekeza ibiza bitandukanye bigatuma hari abava mu zabo. Mu mwaka wa 2018 ibiharuro byerekanye ko ibice birenga 70% by'abataye izabo byavuye ku biza. Aha bikaboneka ko wakenerwa gukora ibishoboka kugira abantu bakingirwe. Dufatiye ku biharuro biraba abantu batizabo byihuta mu kwezi kwa 12/2018 u Burundi bwaharuwemo abantu 139 bataye izabo. Muri abo ibice 77% n'ababitumwe n'ibiza. Muri uwo mwaka abangana n'ibihumbi 27 bobo bahunze burundu kandi n'ivyabo birononwa n'ivyo biza. Naho imfashanyo zikenerwa mu kurokora ubuzima harakwiye inguvu zikwiye kugira abahuye n'ibiza basubire mu buzima bahoramo. Kindi ntandaro y'ubuzima bubi bw'abanyagihugu bo muri ako karere ka Afurika ni indwara. Aha bagarutse ku kiza c'indwara ya Ebola mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Koniye yemeje ko icigwa cakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS cyemeje ko mu bihugu bibanye by'ico gihugu u Burundi ari kimwe mu bihugu bishobora gutegwa n'ico kiza byoroshe. Uburongoye umugwi w'igihugu jejwe kugwanya ibiza mu Burundi avuga ko ico kibazo bakizi. Antoine Nemako akemeza ko hari ibiriko birakogwa kugira n'igitandukira u Burundi naho coshika nikibangamire abanyagihugu benshi.
Nyine mutima uhagaze kandi ntawe utayitinya n'ingwara twumva teye ubwoba kandi bona ko tugenderanira abantu bava iyo ngwara iri ibeni n'abantu baza ku munsi ku munsi gabo umuntu uko yayimenye hajye bavuga ati oye iyo riserutse ntibaricisha isuka. Leta y'ubundi aho baramaze kugishaho igitabo harimo umwiteguro cyo niyetse plan de contingence Ebola baramaze kwitegura aha mbere barasabye yuko iyo mwiteguro woca bawerekana ahubwo akerekana ibindi bihugu batagashe ko iyo ntambwe kubogira ico bafashije.
Abashinga amateka bajejwe ibyo gukinga ibiza mu bihugu bigize akarere k'umuryango wa Afurika yo hagati CAC bigera kuri 11 bari kumwe n'abahinga muri ico gisata bazomara iminsi ibiri bigira hamwe ivyakozwe mu mwaka wa 2018 nibigiye gukorwa kuvyerekeye gukinga ibiza mu mwaka wa 2019 kugira bizoshikirizwe ku munsi wa gatatu mu nama y'akarere igira iyo 8 izorabira hamwe ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu ntumbero yo gukinga ibiza inama ziba buri mwaka. Ibujumbura Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika.
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Abana bavukanye virusi itera sida bakeneye gukurikiranwa hafi kugira ngo nabo bagire ubuzima bwiza nk'abandi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Francine Ndiho Kubwayo yasuye inzu ibamo abana bagera kuri 14 barezwe n'ishyirahamwe NSS i Bujumbura mu Burundi.
igituma jewe fata umuti nkubera ko navukanye ngera wa sita kandi kugira nda
uwo numwe mu bana 14 barezwe n'ishira hamwe INSS nababa mu nzu bapangiwe iri muri zone rohero mu gisagara cha Bujumbura bayise inzu y'umunezero barakina baratwenga bagakora n'udukogwa dutandukanye twabagendeye amasaha y'umugoroba nabiga bose bavuye ku mashure abo bana baranduye umugera wa sida kandi bari ku miti umuto muri bo afise imyaka 2 n'igice akaba yahaje afise amezi 6 ukuze nawe afise imyaka 18 muri uyo mwanya abariko barakurikirana inyigisho bahabwa nabo mu gisata c'imibano muri INSS nta gusamara kandi n'ivyigwa baravyitayeho
Ingwara z'ikivyuri
Ingwara z'ikivyuri ya gidetiare kora korora no alkara meneka n'umutwe y'ikirikire
Ngize neza cyane tumushohereze nawe nyine yishye neza
Muyimundu Maria Goretti ni wareza abo bana bagizwe n'abahungu n'abakobwa atubwira uko bitunganya mu kubakurikirana na cane cane kuraba ko atamwana siba kunywa umuti
uko baringa ha bose barafata imiti cyare isaha bafatira ku mugatondo no ku mugoroba tuzo kumenya umwana wese isaha fatira ku mutu kabiri disponible ku muho umuti ashobora gushika igihe abana bakarambirwa imiti ugasanga naho yubahaye bayinyoye bayiciriye bo bayinywa tubahagarikiye kugira batubone ko bayinyoye kuko ugiye kugira confiance cyane usanga bibagiye tukayitondeka ku mazina kugira ngo nuza kuyibaha ntibize kugora
abo bana bemeza ko kubana n'abandi muri ugo rugo hari ico vyabunguye kuko hari vyinshi bahuriza ko
ubuzima bwo muri rugo ni bwiza tubana n'abandi bana usa dufise ingorane zimwe kandi tukaje tubaho nyine ataco tubura tubayeho n'abandi bana ngahanye cyaturonye inyigisho nyinshi hama tukabitahura
baramaze no kumenya ko bategerezwa gucunga ubuzima bwabo hageze kunywa umuti bakibukanya umwana afise imyaka 13
ubu ngiyo hageze kunywa umuti turebukanya tukabafata ku isaha bwatura nk'amagara ndetse n'ibindi tukabifasha
nk'ubu nywa umuti bakubwiye kunywa kubera iki
baravaye hashe sida iyo utafashe umuti neza hari igihe bishika akagwaragurika
isaha 12 zibura iminota mike abana bose banywa umuti kuri uwo mwanya birukana agakombe karimo amazi kugira ntibacegwe isango n'inyigisho z'uwo munsi zirarangiye twaciye tuyagana Fabrice Nikuze ajeje gutanga icigwa n'umuhanuzi ajejwe kumviriza abafisi bibazo muri INSS avuga ingene baganira nabo bana ku migwi mu kubafasha gutahura ivyabo
ntitubasigura ibintu birebire birengeye ubwenge bwabo dukoresha amajambo ajanye n'uko urugero batahura ko kandi turayavye ingene bashikiriza ivyiyumviro urabona ko batahura kandi bagashikiza ivyiyumviro vyiza ariko si igikwa cy'umunsi umwe buke uko tugenda tugira ibiganiro dusubiriza niko bagenda barahura ubwenge butuma batahura gusumba turabashira mu migwi abafite imyaka iri hagati y'indwi na cumi turaheza tukabaha inyigisho abafite imyaka iri hagati ya 12 na 15 tukabaha inyigisho kwabo abafite 15 na 18 nabo tukabashira kwabo kuko ari ibyo usanga umwana w'imyaka indwi adashobora gutahura abandi nabo rero bakiri bato cyane nk'umwana w'imyaka 3-4 nabo nyene turabiyegereza gushikaho umwana azogera ahantu yashikiriza ibyiyumviro ageze ku myaka 6 cyangwa 7 imbere yuko akwiza imyaka 12 niho dutangura kumutegura ku myaka 10 yegereza imyaka 12 kugira tumusigure ko ya microbe ayo yitwa VIH kuvuga wa mugera wa sida tumaze kumusigura cha twongera ko n'izindi nyigisho tumusigurira umugera wa sida icarico ningene wandura ningene ashobora kuwikingira ningene umuntu ashobora kubana neza n'umugera kandi akagamana afite ibyizigiro byo kubatsa ndaniye ubuzima nk'abandi bantu bose
abo bana bafashwa muri ubwo buryo ibipimo byabo bibandanya biba byiza baraheza bakaronderegwa imiryango yizewe izobakira kandi yemera no kuzobakurikirana Francine ndio kubwaye Bujumbura kubwijwe rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Imyidagaduro iza ku isonga mu bifasha guhuza abantu basanzwe bashyamiranye. Ibi byemezwa na Bwana Alain Majeste Barenga, umunyamakuru w'iradio Umuco mu Burundi. Barenga amaze iminsi atunganya filime yerekana uruhare rw'imyidagaduro mu guhuza abashyamiranye, cyane cyane mu bakiri bato. Mu kanya gashize yaganiriye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo asobanura uko igitekerezo cyo gukora iyo filime cyamuje.
Icyo cyumviro cyajemo konsanzwe mu Burundi, icyo kimwaka karere dusanzwe turimo kwiyaga binini na karere hagaca ari imyaka cumi hatabaye ingorane cyangwa injyane. Ndiko ndaraba rero imyaka abantu bagiye baraba mu myaka mirongo icyenda wasanga hari ingwana ahantu hose, haraba amasezerano mu nyuma adaciye arasubira kuba injyane. Injyane rero iwacu muri ibi bihugu cyane cyane mu bihugu by'ibiyaga binini, ndavuga nka Congo no ngaho iwacu mu Burundi, usanga n'ubukene busanzwe buhari, bica bituma injyane ziyongerekana. Kwacu tugati none mbega izo njyane zikunda guhuzwa n'iko? Kwacu usanga abantu bagira ingorane cyane n'urwaruka. Hanyuma turiko turihweza n'abandi turi kumwe tugati uko bigenda kose hari abantu bakuru bagira uruhare runini kugira banywanyisha abantu impande zose zishamiranye, na cyane cyane urwaruka usanga rusunikiwe muri ibyo bintu. Cya tubona ko imyidagaduro imwe bita divertissement yagize uruhare rukomeye. Tukaraba imyaka ya mirongo icyenda, tukaraba imyaka y'ibihumbi bibiri, n'uno munsi umwaka w'ibihumbi cumi na gatanu twese turaba ati bwa bundi imyidagaduro yagize ikimara. Rero harya rero cyangwa ati kubera iki tutubwira iyo resi nini yabika long metrage kugira twerekane uruhara imyidagaduro yagize mu guhuza abashamiranye, na cyane cyane mu bino bihugu byacu byama mu njyane zidahera zamaho tabeshe igihugu cyacu kiragwaye. Mugabo hari abantu bakora ibishoboka byose kugira bagerageze guhuza impande ku buryo butwe dufise turaba no ku isi byabaye ati reka rero jera bagenzi bawe turi kumwe tugerageze kugira ibyo resi twerekane ibyagiriye aba mu myidagaduro, kandi twasanze ari byiza kugira n'urwaruka ariko ruharuka kumbure bazoyirabe kurabye ibintu biba biri ngaho bazoyigire ko nta icyumviro hanini cyavuye.
Nibihe bintu nyamukuru mushimikira ko mu byerekeye iyo myidagaduro mubona bifite uruhara ruboneka rushobora gufasha muri iyo nzira yo kunywanisha abantu baba bashamiranye?
Ego na cyane ubwo imyidagaduro twafashe cyane cyane ku bintu by'imico n'akaranga n'ufati imiziki, uruhara rw'umuziki mu kunywanisha abantu n'ingingo imyino. Ubwo imyidagaduro ibagiye ingino turaba uruhara ibiteramo byagiye biragira mu kunywanisha abantu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hamaze tujya no mu ruhara ingino zagiwe muri make. Rero twakore kuri ibyo bisata bibiri, ni ukuvuga imiziki hamwe n'ingino, kuko nabyo nyine nibyo myidagaduro ahanini iyo twahagariye ko turerekana ukuntu bifasha mu guhuza abashamiranye. Naho nyine nicyo yoreresi yacu naho ishimikiye kuri ibyo bibiri, naho twagiye turarombara n'ibya kera ibyagiye biraba byabaye uno munsi tukaca turaba n'ibyagiye birahuza abantu. Twabwiye imyidagaduro twafashe igisata cy'imico n'akaranga cyane igisata cy'umuziki hamwe n'igisata cy'inkino ahanini ya mu myidagaduro, nibyo bice bibiri twafashe cyane kandi nabyo abantu benshi bahurirako.
Iyo RDSM ikorera mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa ni mu bice bimwe bimwe?
Bo biragoye kubera uburyo aguma ari bukeye, ni bisanzwe ni bice by'igihugu cyose, kuko urumva ni RDSM twateguye n'abagenzanje imyaka iri kwiraba ibiri n'inusu, ni ukuvuga ko mu ntara cumi n'umunani zigize Burundi izishika cumi n'imwe tukaba twarazikoreyemo. Urumva izo si ntego ntara cumi n'umunani ukacugira cumi n'umwe, urumva ni nka byose ukacara amajyepfo y'igihugu twarakoreyeyo intara za Bujumbura za Cibitoki ngaho mu buraruko twarashyitseyo mu buseruko twarashyitse ko mu burengero, tuvuga ko yoreshi twayikoreye ku bice mirongo inani ku ijana. Hanyuma twarisimye ikigeri byagiye biraba ibyo bita amashive byagiye biraba muri kahise, n'ubu urumva tukiteranya n'ibindi kuko dutegekanya kuyiheza mu kwezi kwa gatandatu kugira tuyishyire ahabona mu kwezi kw'indwi.
Murakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone dufite. Tomas, uratwumva?
Yego ndabumva.
Irindi zina aho uhamagaye uri?
Ndi Bujumbura, nitwa Ndashimiye.
Ego mufise akabazo mubaza umutumire cyangwa icyumviro?
Ego je nagomba mvuge nti iyo RDS wavuga yerekana yoba ashobora kwegera urugwaruka hanini ruhurike mu migambwe itandukanye ku buryo ejo ashobora kubigisha ko ubudasa bwabo ari ubutunzi bw'igihugu ako bama baca bashikurana bavuga ngo uno umwasi rero nagomba mvuge nti abona biri ku ntego ingana iki mu gihe tukibona ngaha mu gihugu hariho abantu bakijyana bapfa ibyinjiro bitandukanye hama yoba ubutegetsi babyumva kumwe ku buryo bashobora kumutera inkunga ku buryo bamushyigikira agakora ibintu yisanga atari bya bindi umuntu ashobora gukora ikintu gahura asa n'utamba yirorera.
Murakoze mu mwishure Ana.
Ndabirimeneshi mu kwigisha hanini mu kwigisha cyane abakiri bato no kugagara kwa ngenda kada mu bibi bitandukanye twaravuga inyuga kwa rimwe ndambye ahani ya cyane kuri bakunda kuguhura n'ingorane akamaro kino rese ndambye kugira kwigisha ama tumenyeshe kahitse kabantu bya batugure kazoza bwo byagiye biraba ugaruka ku mpande zose ubona ko rufise uruhara n'icyo gituma rero twebwe intumbero yacu mu kwigisha kino ni mu bamashirikiye kuko rega si mu Burundi gusa icyo gisata cyagize ikibazo cyagize icyo giterera mu guhuza abantu yibuka mu mwaka w'1970 n'umunani mu gihugu cya Jamaica ni muri Amerika yo hagati muri ibi rurangiranwa Bob Marley mu rurimbo rwiwe mu gitaramo yari yateguye mu mwaka w'1978 yarashoboye guhuza abagabo babiri atacye n'uwaka harimo umushikiranganji wa mbere w'icyo gihe yitwa Michael Manley yari yegeye cyane Fidel Castro n'undi batumvikana batacanye n'uwaka yitwa Edward Seeger abantu ntibabonana na gato imbwa muri icyo gitaramo amaze kurimba ururimbo rwakunzwe cyane kwitwa Jamin yatumye abagabo babiri bahurira hamwe bararamukanya gutyo bategura amatora hamwe injyane muri Jamaica hari ari induru abantu bahari hari sanga ari ubukene abanyepolitike bimeze nabi kuko urwo rurimbo rabahuza baragwana mu nda gutyo barasubira barategura cyangwa bateka dutegura amatora hamwe y'1980 yaciye atsindwa na Edward Seeger yarasanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi donc urumva ibyo byose n'akarorero ugaruka gorabira ko kugira rero gifata cy'imyidagaduro aho ni ku rwego mpuzamakungu mu Burundi hoho akarorero kayivugira urazi mu myaka y'1992 hari urimbo n'uburu gikundwa cyane abarinzi bose b'abarundi bakomeye b'icyo gihe ba Jean Christophe Matata aba bamemba babangabo Leonce benshi bahuriye hamwe bararimba ururimbo ati twese turi bamwe ururimbo rwakunzwe n'uno munsi imyaka 76 kurahera mugabo gipisa Karobert ibyo biro rero rwaruka rutegeze kumenya kugira umenye iyo uri kurava kuko akahise hajya abafaransa bavuga ati le prospect te fala ni tugeze kumenya akahise kakubwira utegure kazoza ibyo rero nibyo byinshi twarabye ko twarabye mu guseruka igihugu mu Burundi mu mwaka w'1995 mu guseruka igihugu batarenze imyaka 20 ico gihe 1995 hari ingwaro ngaha mu Burundi uwo mugwaro bwa mbere ugiye mu mahiganwa yari yabereye muri Nigeria i Abuja igihugu cari amumariya n'amaganya ugakwira mu guseruka igihugu bose bari bahanze amaso warashitse no muri gikombe cya nyuma abantu bose wasanga umuntu wo mu Kamenge no mu Gagara mu Marese dufise ibyo twagiye turarekota hirya no hino abantu bose bararyoherwa bakibagira ingorane barimo bakibagira ko mu gatondo hava b'amabombe ku mugore baza b'amabombe umugutsinze bakaba ari kumwe bakagwana mu nda utwo n'uturero twiza rero ugwaruka gocha rubonera ati kubera iki ibintu tutogikomeza yambaje ikibazo ati mbega kuba twari inkunga ibyo ibyo rero yacagoye ku muntu w'umuhinga ngaha mu gihugu cy'u Burundi none se ingibazo ko ari mu gihugu cy'u Burundi muri ibihugu byose bishinye nyuma y'amajyambere ariko udatahura mugabo twebwe twihaye uruhara kugira dugire icyo dutereya mu kugira iterambere rigakumbure twebwe ntidushobora gufashwa mugabo nitwashyira iyo rero igafasha abantu bakabona bagakuramo mesaje bagakuramo icyigwa abandi bazodukurikira n'ubure ibazobura ubuvu abatera inkunga yego twebwe akarorere uburagerageza iyo ukora kuri ikintu uri kugikorera ku neza y'igihugu uragikora kumbure abandi kumbure bazoturabira akarorero hamwe by'inkunga biragoye cyane na cyacyane iwacu biragoye rwose kuko igisata cy'imico n'akaranga ngaha ni igisata kinubwa ko bikengererwa barabirarirari rero ni uko nyine
dufise kandi Jean Paul uratwumva irindi zina aho uri
nitwa kubwaye ndi mu Kirundo ikibazo nashaka kubaza mutumire naraje kuri Facebook nsanga mwashijeho ko yerezoga iri mu Gifaransa
oya izina nagombye kurivuga ko afata uruhara rw'imyidagaduro na vyise divertissement ariko araza kubishura ni kibazo nayo ngiye kumubaza izina ry'iyo reresi mubandanye
nayo nzi ko yerezi zoba iri mu Gifaransa kubera ko abantu mu Burundi usanga igice kinini nyawe nashaka batize niyo kibazo nari nshise
yego reka bishure
Yes, ugayo nubwo kizina y'igifaransa izo biri mu kirundi mugabo tuzogerageza kugira ngo bitasutitwaje izo biri mu kirundi mugabo ari sutitwaje y'igifaransa kukuru mu Burundi nitukirizinga nitukirizinga tubakeneye ko nabandi bantu mu bindi bihugu bamenya akarero kacu bakaraba ibyo twabuyemo kumwe babitorera izina yego kirundi kugira kirimo mugabo ari kimwe bitasutitwaje tuzogerageza kugira abantu bose bumve indimi zitandukanye baronkeho yasubira umugambi ko tuzogira mu ikurikirana version y'icyongereza kugira natwebwe twumvikane kandi tugomba gukora ibintu bizoguma ngaha mu gihugu cy'u Burundi tugomba ko n'abandi bantu kumwe bazogira uruhara ariko arabiyoberesi haba mu bindi bihugu ubukora abafilimi ya Mandela uno munsi muri afilimi ishize imyaka 90 hari amafilimi twe turaba akagira ico dufasha hari urumva rero amafilimi yo muri apartheid ava icyagi yanwari akagenisha njye magiyango hariya muri Afrika ye bamwe bamwe hari amafilimi akiri mu kizuru mugabe bagerageje gushyira amasuti itaje mu cyongereza no mu gifaransa kugira twe tubyumve ayo marere si tuyara bakandi aradufashe ni nacyo gituma twebwe abagubu b'ibindi kirundi twayagiye n'izindi ndimi kuko tutari mu Burundi mu Burundi hari abarundi b'abarundi batakuye mu Burundi mugabe batazi ikirundi mugabe agene kumenya ibivugwa
iryo rero sino rirafise izina ryaryo mu gifaransa gihariye
yego yego
kitwa ngo iki
mu bindi by'igifaransa ni kandi du versement devient médiateur ni amwe de imugihe imyidagaduro iba umuhuza iyo rero urumva ndukwerekana ko imyidagaduro ishobora kuba umuhuza mu bantu bashamiranye muri bibi kirundi birumvikana no mu bibi bicongereza ntagene bisanyizwe bisari byumvikana kwagombye kuraba ijambo ryo baryoroshe kuburyo utogira ijambo rigumye kumbere uruvuga igifaransa acyacu cyose kuko yaba igifaransa tuvuga ngaha cyo gigomba gusa no mu Afrido Louis acumve ni wari hariya byumve umurumva ko tuzobandanya mu kirundi ho urumva bica byo bigerageza kumvikana rwo bigora gutradiza ukabishyira neza neza mu kirundi mugabo kugira ati kibanda ni iyo jambo twafashe nayo twa turakora yoreresi
tugaruke ku myongo ya telefone Innocent twakuye Innocent uratwumva
yego ndabumva
yego mwo twirira indi zina naho muhamagaye mutumbe
yego nina nkabandira mu kanyenshi mu kigara cha Bujumbura
yego ikibazo icyumviro
twashimiye uwo mutumire kubona yarakoze ibereresi yerekeye urwaruka none iyoreresi ariko aratunganya yari amaze gusohoka canke ntirazuka ni nk'umuntu atuzwe tuzoyirorera kuko canke tuzoyikora hehe
mu mwishure
kubure na nacishije kibazo na navuze ko heke ko turanayiheraheze ko turayiheraheza mu kwezi kwa gatandatu tuza tubereje tuyishire ku mugaragaro mu kwezi kw'indwi hanyuma nibaza ko tuzoyishira ku mugaragaro ama bashobora kuyironswa bayironswe ego turagiko bigoye ntawo uvuga ngo ugiye twakoresheje tuzobikura mu rungu batuzogira akantu gatoya gaterano gatoya amafaranga makeyi kuburyo bashobora kuyigura kugira badutereye kuko urumva kugira ikogwe n'amafaranga twakoze rimwe rimwe abandi bagiye barasaba ifashanyo urumva twebwe intumbero yacu nyamukuru si ukudandaza si ukunguka twe dukora ibintu kugira dufashe duterere mu iterambere rusange kugira turabe ko umacacane mu rwanda twazi ko igihugu cyacu kiragwaye kugira turabe ko twoterera agacumu k'umwe mu ntumbero yo guteza imbere kino gisata ugaruka mu Burundi kuko two turaba mu bice 60% ngaha mu Burundi barayinga ugaruka
Ijwi rya Amerika mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu
Shuti mwari mudutiza amatwi tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteza amatwi kandi tubararike andi makuru yacu mukanya isamwe nije ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi na makuru yibanda ahanini ku makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije aya makuru amakuru yarahagarariwe kandi na Etienne Karekezi muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika